abahinga bitabiriye inama yo kwigira hamwe ingene amashamba na maparike akingiwe muri Afrika byo bungwa bungwa bagizwe n'abategetsi abakingira ibidukikije amashyirahamwe yigenga abazwi nk'ababihungabanya bagizwe n'abatwa n'abamasayi baba mu mashamba ugwaruka abashakashatsi n'abandi bemeza ko ibidukikije ari ingirakamaro mu buzima bw'abantu kuko bivamwo imiti ibiribwa bikanaterera mu butunzi bw'igihugu n'ibindi amwe muri ayo mashamba akingiwe nko mu Rwanda ni mu Birunga parke y'Akagera ahari ibikoko nk'ingagi inzovu n'ingwe muri Nyungwe ishamba rya Gishwati n'ahandi mu Burundi ni nko mu Kibira parke ya Rusizi mu Kigwena mu Rumonge Karera na Nyakazu ahari amazi y'amashuha n'inyoni z'ubwoko butandukanye muri Tanzania naho ni nko muri parke ya Arusha Ingorongoro Kilimanjaro Katavi ahaba abamasayi n'ahandi Kado Sebunya atwara ikigo nyafrika gikingira ibidukikije African Worldwide Foundation cyafashije mu gutegura iyo nama irimwo abahinga barenga 2000 yemeza ko ibidukikije amashamba ibikoko n'ibindi binyabuzima ari bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu ko bitahari atabuzima bushoboka.
Conservation has been on the back. Has been put on the back burner.
Ico gisata carasigaye inyuma kandi bitari ngombwa. Era banamwe niho hava imiti ituvura hatwinjiriza amafaranga y'agaciro avuye mu ngenzi zihagendera haduha akayaga keza ntitwimbura neza imvura itaguye n'ibindi. Igitangaje womenga ntavyo tubona dukingire ayo mashamba izo nyamaswa ayo mazi n'izo nyoni. Ikindi naco harabibaza ko iterambere ryose ginyuma gukingira ibidukikije ntibikunda ahubwo birajana.
We are not going to develop and achieve our development goals without conservation.
Izo nyungu abanyagihugu begereye parike y'igihugu y'Ibirunga mu majaruguru y'u Rwanda barazizi. Ikigo cy'igihugu c'iterambere RDB kirabafasha kwiteza imbere mu mafaranga gikura mu ngenzi zigendera iyo parike.
Abana banje banywaga amata kabone ifumbire
bitena za nyungu zo gusaranganya umutungo ukomoka kuri parike batuzaniye amazi.
Ubwa kabiri babaduhaye inga
nta munyamuryango uba muri aya makoperative udashobora kuba yakwigishiriza umwana udashobora kuba yakwitangira mitiweri.
Ico bikoze hari nabandi babona ko izo parike zibabangamira nabo bakazibangamira nkuko uyu mumasayi wo muri Tanzania yabitwiganiye muri yo nama.
Kwanza kwa jamii yangu mimi uchumi wao
ati nka twebwe hutuba hagufi yacu hari bikoko turaje kubihiga tukabijya canke naho bikaza kutwonera imirima iyo bije natwe turabijya nta kibuza. Ikindi naco nuko leta yacu ikeneye aho hantu iratwimura maze ikaduha intica ntikize
tukwamba ni sehemu ya maisha yetu na sisi.
Aha niho Gambo umwe mu bakingira ibidukikije muri Mali afatira mu kwemeza ko amashyirahamwe yigenga akwiye gushira ingufu mu kwigisha abantu inyungu z'ayo mashamba. Ati twebwe amashyirahamwe yigenga tukagira ibiteramo tukagira amanama cyangwa ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo twemeze abanyagihugu begereye amaparke yuko babwirizwa kubana neza rega nibo bahakura inyungu nyinshi. Edward Ngirente umushikiranganji mbere ku Rwanda yuguruye inama y'iminsi 5 yatangaje ko amareta ya Afrika abwirizwa nayo kwereka abo banyagihugu akamaro k'amashamba n'ibikoko bigize ibidukikije kugira abari bo babikingira. Yavuze ko u Rwanda rwamaze kubona icyiza kiva muri ico gisata ubona ko cinjiza ayarenga miliyoni 5 y'amadolari ya Amerika ku mwaka mu butunzi bw'igihugu. Yaboneyeho kugurura icese ku mugaragaro parike yitwa Nyandungu iri mu Sagara cha Kigali.
This urban wetland.
Kera hari umwonga urimwo amazi mabi y'urushanga ahaja amazi mabi avuye mu mazu muri Kigali ariko rabo ubu twarasukuye twatera ibiti tuzanamo inyoni z'ubwoko butandukanye n'ibindi bikoko by'ubwoko bwinshi duteramwo n'ibiti by'ubwoko buri ku mushiro muri Afrika. Ahari umunuko kera ubu naho kuruhukira no gufatira akayaga. Juliette Kabera umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije REMA avuga ko iyo parike ya Nyandungu itandukanye n'izindi
cyahariwe kurwanya imyuzure. Hano harimo ibyuzi bifata amazi yaturutse mu misozi mu mazu akikije iyi park. Iyo imvura yaguye ikaba nyinshi abonaho ajya kuruhukira. Hari restora n'iyi mihanda y'abantu bashaka gutwariramo amagare cyangwa kugenda n'amaguru ni ibyatsi gusa ni cyuzi kinini nacyo gifata amazi ariko ko haracecetse cyane kugira ngo azanyamaswa zibashe kuba zahororokera hano harimo nk'inyoni ariko hari nibindi nyamaswa ziba mu mazi
bitekanjwe ko muri iyi nama yitabwe kandi n'abanyacubahiro nk'uwahoze ari perezida wa Niger Mahamadou Issoufou n'abandi hafatigwa ingingo zo gukingira no kwagura amashamba arimo ibiti n'ibikoko biri mu nzira yo guhona muri Afrika Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.